Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19.22, aho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Kumwe na Fidel Niyongabo yabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, makuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravugwa ihinguriro ritunganya inyama rigeramiwe n'umugera wa corona. Iryo hinguriro rikoreramwo abimukira benshi barimwo n'abakoresha n'abakomoka mu karere k'ibiyaga binini.
Kabisa sendo utangi nguru ati nakana na kashange na abantu bangahe babarwaye, ariko cyo maze kumenya gusa abantu benshi n'abagwara ntavuga barahora benshi uko ndabyumva barafashwe n'iyo ngwara.
Uwo ni Madamu Yolanda Venusto, umwe mu bakora mu ihinguriro ritunganya inyama muri Leta ya Dakota yo mu bumanuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turuka mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimwo iburanishwa mu Burundi kuri uyu wa gatanu ry'urubanza rw'umwe mu baharanira agateka kazina muntu muri sentare ntayinyuzwa i Bujumbura, hamwe n'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch rimenyesha ko igipolisi cy'u Rwanda kimaze gufunga abantu benshi kuva hatangajwe amabwirizwa yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Turazibashikiriza ido nido mu kanya nimuje kure y'amaradiyo yanyu. Imbere y'amakuru avuga mu karere k'ibiyaga binini, tubanze duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS riragabisha ko urugamba rwo kurwanya malariya rushobora gusubira inyuma imyaka 20. Ishyirahamwe OMS ririko rigabisha ko urugamba rwo kurwanya malariya mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara rushobora gusubira inyuma imyaka 20 mu gihe ibihugu byo muri ako karere biriko bishimikira ku vyerekeye kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Ishyirahamwe OMS ritangaza ko abantu 179,000 bashobora guhitanwa na malariya muri ako karere uyu mwaka mu gihe urugamba rwo kurwanya iyo ndwara ruhagaze kubera ikiza cy'umugera wa corona. Umuyobozi w'ishyirahamwe OMS mu karere ka Afrika, Matshidiso Moeti, yatangaje ko bategerezwa kutareka ngo ibintu bisubire inyuma mu rugamba rwo kurwanya malariya. Uwo muyobozi wa OMS asaba ibihugu byose kudadebukirwa ku ntambwe zimaze gushikwako mu bijyanye n'ubuvuzi mu gihe bahanganye n'ikiza gishyashya. Kugabisha ku vyerekeye indwara ya malariya bibaye imbere y'umunsi mpuzamakungu wahariwe malariya uzohimbazwa ku munsi wa gatandatu w'indwi. Malariya iracari imwe mu ndwara zica abantu benshi cyane kurusha izindi mu bihugu bifite uburyo buke. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu yanebaguye ibihugu bibandanya kwitwaza ikiza cy'umugera wa corona mu gupfunga abamenyeshamakuru no kubabuza kugera ku isoko y'amakuru. Edi Gwema atubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Kuri uyu wa gatanu, Michel Bachelet yongeye kwibutsa abategetsi hirya no hino ku isi ko bakwiye gufata itangazamakuru nk'abafatanyabikorwa mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona aho kubabonamo abanzi. Yavuze ko itangazamakuru ryisanzuye muri ibi bihe ari ngombwa kuko rifasha kugaragaza ukuri kuri iyo virusi n'ingaruka ifite ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Yagize ati: "Iki ntabwo ari cyo gihe cyo gushinja intumwa." Yongeyeho ko mu bihe by'ibyorezo aribwo uruhare rw'abanyamakuru ruba ingenzi kuko bafasha gusana imitima y'abantu bari mu bwigunge babagezaho amakuru yizewe kandi atanga ihumure. Ariko nanone yibutsa ko ayo makuru agomba kuba yizewe kandi afite ukuri. Madame Bachelet yagaragaje ko kuva virusi ya corona yavugwa bwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa umwaka ushize, abanyamakuru barenga 130 bibasiwe n'inzego za leta mu bihugu bitandukanye. Abandi barenga 40 barafunzwe bazira kugaragaza intege nke za leta zabo mu guhangana na virusi ya corona. Madame Bachelet anibutsa ko hari abandi banyamakuru bagiye bazimira nyuma y'uko banditse inkuru zijyanye na virusi ya corona.
Urakoze Gwema. Uyu munsi mu Budagi sentare iratangura kuburanisha umugabo yahoze mu mugwi wa leta ya Kiislam yagirizwa genocide kuba Yezidi bo muri Iraq. Idonido kuri inkuru na Thomas Kamirinde.
Nyuma yo gutangira urubanza rwa mbere ku isi ejo kuwa kane ku byaha byibasiye inyokomuntu muri Siriya, ubucamanza bw'Ubudage bwatangiye uyu munsi kuwa gatanu urundi rubanza narwo rwa mbere na mbere ku isi. Ni urubanza rubera mu rukiko rukuru rwicaye mu mujyi wa Frankfurt rw'umugabo witwa Taha Al-Ji w'imyaka 37 y'amavuko. Umushinjacyaha avuga ko yahoze ari umurwanyi w'umutwe wa leta ya Kiislam kuva mu 2013 muri Iraq na Siriya. Amurega genocide, ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha by'intambara no kugira abantu abacakara byakozwe ku bwoko bw'abayezidi muri Iraq. Taha Al-Ji yafatiwe mu Bugereki mu kwezi kwa gatanu mu 2019 mbere yo kohererezwa ubucamanza bw'Ubudage mu kwezi kwa cumi kwakurikiyeho mu 2019. Rero urubanza rwe rukurikiye urwa Anwar Raslan na Eyad Al-Garib bahoze ari abasirikare bakuru mu ngabo za perezida wa Siriya Bashar al-Assad. Rwatangiye ejo kuwa kane nyine mu rukiko rukuru rwo mu mujyi wa Koblenz mu ntara ya Renani-Palatina. Baregwa ibyaha byibasiye inyokomuntu bigizwe n'ubuhotozi, iyicarubozo, gushimuta abantu no kubafata ku ngufu nk'intwaro y'intambara byakorewe iwabo muri Siriya mu 2011 n'2012.
Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Wandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora no kudushikira kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho kuri uyu wa gatanu haburanishijwe urubanza rw'umwe waharanira agateka kazi na muntu muri sentare Ntayinyuzwa i Bujumbura. Germain Rukuki yakorera ishyirahamwe ryigenga ACAT Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yafashwe mu mwaka w'2017. Benzi wacu Pierre Grave niyo nkuru adufitiye ibindi kuri inkuru.
Germain Rukuki yahoze akorera ishami ACAT Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yatawe muri yompi mu kwezi kw'indwi umwaka w'2017. Igipolisi camusanze muhiriwe muri karitsiye ya gatandatu mu Ngagara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Inyuma y'umwaka umwe sentare nkuru ya komine Ntahangwa yamukatiye gufungwa imyaka 32 yagiriwe n'ibyaha bitandukanye harimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kwifatanya n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Kuri uyu wa gatanu urubanza rwahamagajwe muri sentare Ntayinyuzwa y'igisagara ca Bujumbura. We n'abamwunganira bitwaye mu gisata ca gasamburamanza kugira ngo gitegeke sentare ya mbere sambura urubanza rwa mbere maze arikugwe canke aburane yidegemvya. Abamwunganira bashikirije sentare ku ibyaha yagirizwa ataho bihuriye n'igihano Germain Rukuki yakatiwe. Maitre Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje ubwisata c'amategeko muri ACAT Burundi ishirahamwe Germain Rukuki yakorera aradondagura amahinyu yashikirijwe sentare muri iyo dosiye.
Urubanza rwa Germain Rukuki rwaranzwe n'uko mubuza uburenganzira bwo kwiregura nk'uko amategeko abitegekanya, twovuga ibwirizwa shingiro ka mbere n'itegeko rigenga iburanishwa imanza z'ibyaha. Bakimwumviriza mu biro bikuru by'iperereza bamwankiye yuko agira n'umushingwamanza mwumviriza, hanyuma ariko ibyo bafatiye ngaho ka mbere atarose n'umwanya wo kuraba ko ibyo ariko aravuga ari byo byanditswe, akaba ari byo biza gukoreshwa mu masentare nk'uko umenga ni ibyemezo bya sentare kandi byafashwe hatisunzwe amategeko. Hari kandi ibivugwa n'umushikirizamanza ko Germain Rukuki yagiye ngo mu byo gutembagaza ubutegetsi akamwagiriza n'ibindi byaha bitagira ifatiro. Ahambere twovuga yuko mbere hari naho usanga umushikirizamanza ariko yagiriza ishyirahamwe ACAT Burundi mugabo ubundi mwanya ukabona ariko avyegeka kuri Germain Rukuki, hanyuma Germain Rukuki na ACAT Burundi nabo bari abantu babiri batandukanye. Twovuga mbere ikindi kintu gihambaye yuko umushikirizamanza yagiye arahindura ibyo yari yitwariye Germain Rukuki, cyane cyane mbere agasangazanye ibintu bishasha Germain Rukuki atigeze yumvirizwamo mu gihe urubanza rwari mu itohoza, n'ivyo nyene bikaba biteye kubiri n'amategeko.
Ayo mahinyu ni nayo asubigwamwo n'urunani mpuzamakungu rw'abaharanira agateka kazi na muntu ku isi FIDH, Federation Internationale pour les Droits de l'Homme. Urunani FIDH rugaragaza ko igihano cyo gufungwa imyaka 32 cyakatiwe Germain Rukuki ari cyo gihano cya mbere kiremereye cyakatiwe uharanira agateka kazi na muntu mu Burundi kuva igihugu cikukira n'igihano kiri hafi y'igihabwa abantu bagirizwa ubwicanyi bw'agahomera bunwa urunani FIDH rugaragaza ko ari nk'ubutumwa bwahawe abaharanira gateka kazi na muntu bahunze igihugu kwiyo hagira ufatwa muri bo yari kugirirwa nabi. Ishirame Akate Burundi Jeremy Rukuki yakorera ririze ko abacamanza bo muri sentare ntayinyuzwa bazotegeka isubigwamo ry'ubwo rubanza maze igihano yakatiwe kikavaho canke kikagabanuka.
Akate Burundi rero rizeye yuko sentare ntayinyuzwa mu gisata cyayo ca gasambura manza na burya ari sentare iri hejuru y'andi masentare yose mu gihugu ko izobona ayo mahinyu yatuwe hanyuma igasambura urwo rubanza kugira ngo yubahirize amategeko mu gihugu nari naco gikuru ihamagariwe. Twebwe muri Akate turazi neza yuko Jeremy Rukuki atakintu cicaha na kimwe yo kwagirizwa gushikaho sentare y'urubanza rwo gufunga Jeremy Rukuki imyaka 32 kandi biboneka yuko atakabi atacaha yakoze. Ko icari karazira ari urwanko ubutegetsi bufitiye mashirahamwe yigenga aranira gato y'akazi na muntu kuko byagaragaye mbere aho gashikaho afutwa, ariko ikiyobaza ubutegetsi no munsi nuko abandanya akora agaragaza amabi ariko arakorerwa abanyagihugu iminsi yose kandi biriko bikorwa n'izo nzego za leta nyine.
Igihe yafatwa igipolisi cyeretse sentare inzandiko nyinshi zafatwe mu rugo rw'uwo mugabo yakorera kandi ihuriro ry'abashingwa manza ba Katolika mu Burundi Association des Juristes Catholiques de Burundi agatwara n'ishami ryitwa Njabutsa Tujane. Izo mpapuro ni nazo ubutungane bufatira ko mu kwerekana ko harimo izerekana ingene bagize imyerekano ubutegetsi bufata nk'imigumuko mu mwaka w'2015 boba baraguze ibigwanisho ibyayura mutwe n'injya bafungura. Igipolisi n'ubutungane kandi byerekana ko uwo mugabo yari mubaha amakuru oni n'ayandi mashirahamwe ku isi maze bagasohora amaraporo ubutungane buvuga ko abahengamye ku Burundi. Urubanza rwo kuri wa gatano rwamaze umwanya muto kuko abacamanza b'igisata ca gasambura manza muri sentare na inyuzwa baciye bavuga ko bazofatira ku nzandiko zo kwiregura Jeremy Rukuki n'abamwunganira bagiye barashikiriza sentare biregura. Urubanza rwashezwe mu mwiherero ingingo ya nyuma izomenyekana mu minsi 60 iri imbere. Pierre Clave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Clave kuri iyo nkuru. Mu Rwanda igipolisi cyaho kimaze gufunga abantu benshi kuva hatangajwe amabwirizwa yo kwirindikiza cumugera wa corona ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ivyo ni vyatangajwe n'ishyirahamwe riharanira gateka ka muntu ku isi Human Rights Watch. Inkuru y'Idonido na Veniste Shimimana.
Kuva amabwiriza yo gukumira icyorezo cya virusi ya corona yatangazwa, igipolisi cy'u Rwanda kibinyujije ku rubuga rwa Twitter cyatangaje ko kutayubahiriza ari ukwica amategeko kandi ko abazafatwa bazacibwa amande cyangwa se bagafungwa. Gusa rero mu cyegeranyo cyashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatanu, umuryango urengera uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uravuga ko amabwiriza ya leta yo kwirinda COVID-19 adahabashije umutekano ubwisanzure busesuye bwiyibagiza amategeko bukanahohotera abaturage ari nako abamaganya ku karengane batabwa muri yombi. Umuyobozi wa Human Rights Watch mu karere ka Afurika hagati ya Wismage arahamagarira leta y'u Rwanda guhagarika ibikorwa byo gufunga abantu hadakurikijwe amategeko, hagakorwa iperereza ku babikora maze abagaragaye bagashyikirizwa ubutabera. Mu bafungiwe amaherere Human Rights Watch ivugamo abanyamakuru n'abakoresha imbuga mpuzambaga bagerageje kwamagana ihohoterwa rikorerwa abaturage kandi banareba ko abashinzwe umutekano bagenzura neza iyubahirizwa ry'ayo mabwiriza. Uwo muryango ugaruka ku makuru ahawe y'abantu bishwe, abagore bafashwe ku ngufu n'abandi bahohotewe ku buryo bukomeye mu gihe kidasanzwe cyaguma mu rugo. Human Rights Watch yandika ko kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane, abakoresha imbuga mpuzambaga bari barashyize mu majwi akarengane k'abaturage hamwe n'umushoferi wabo barafashwe, barafungwa, baregwa kuba barenze ku mabwiriza ya leta. Urugero rutangwa n'uwo muryango urengera uburenganzira bwa kiremwa muntu n'amashusho yatangajwe n'Ishema TV ikorera kuri YouTube ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kane aho abagore batatu bahitwa muri Banyaheire mere ya Kigali babwiye abanyamakuru ko basirikare bagenzuraga ko gahunda guma mu rugo yubahirizwa babafashe ku ngufu. Human Rights Watch ikomeza ivuga ko abatuye muri ako gace bashoboye kuvugana bayibwiye ko hari abandi bagore benshi bafashwe ku ngufu ariko bakaba badashaka kugira icyo batangaza. Umwe mu bakora ibi bya mfura mbi akaba yaratangarije Human Rights Watch ko ari umusirikare wamwihanije amubuza kugira icyo atangariza abanyamahanga. Human Rights Watch isaba abategetsi b'u Rwanda kuvuza abo bagore bafashwe ku ngufu no kubaba hafi kubera ihungabana ikongera uko muri iki gihe cy'icyorezo abagore n'abakobwa barushaho guhohoterwa. Minisiteri y'ingabo z'igihugu y'u Rwanda yatangaje ku itariki ya kane z'uku kwezi ko yatangije iperereza ku myitwarire y'ubugome yibasira abaturage yakozwe n'abasirikare bake kandi ko batanu batawe muri yombi. Gusa rero Human Rights Watch ivuga ko itabwa muri yombi ry'abanyamakuru ba Afrimax TV, Shema TV n'Umubavu TV batangaje amakuru ko ifatwa ku ngufu ry'abagore bo muri Banyahe n'ingaruka mbi z'amabwiriza yaguma mu rugo ku baturage barya ruko basohotse. Iryo tabwa muri yombi rero ngo ni nko kwihorera. Ikongeraho ko abo banyamakuru bashyize ahagaragara uko ikibazo cyo guhatira abaturage kwimuka muri Banyahe giteye. Human Rights Watch ikomeza yibutsa Leta y'u Rwanda uko itangazamakuru ryigenga ryagombye kubasha kujora ibivugwa na Leta kandi rigatangaza amakuru afite akamaro rubanda nko gukorera iperereza ku ihohoterwa ry'abaturage rikozwe n'abashinzwe umutekano bakoresheje ibitangazamakuru ibyo ari byo byose. Uwo muryango urasaba Leta y'u Rwanda kurekura abanyamakuru batawe muri yombi bari mu kazi kabo. Mu cyegeranyo cyayo Human Rights Watch irakomoza kandi ku bantu bafungiwe kuri Stade Umuganda ku Gisenyi bazira ko basohotse bajya guhaha ku itariki ya 15 z'uku kwezi. Human Rights Watch yandikiye Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge akaba n'intumwa nkuru ya Leta isaba kumenya igishingirwaho kugira ngo abantu bafatwe bafungwe cyangwa se bacibwe amande ariko ntibabone igisubizo. N'ijwi rya Amerika ryasabye Minisitiri Johnston Businge kugira icyo avuga kuri iki cyegeranyo cya Human Rights Watch ariko ntarasubiza. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Muracyari mu Rwanda aho tubandaniriza ku burenganzira bwa muntu n'ubutungane. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma araduha iby'iyo nkuru.
Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruratangaza ko hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka rwataye muri yombi abantu batatu bafitanye amasano na Colonel Tom Byabagamba bakekwaho gushaka kumutorotsa gereza ya gisirikare afungiyemo. Ni nyuma y'itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda ryavugaga ko harimo gukorwa iperereza ku byaha kise iby'inyongera cyateganyaga kureguye uwahoze akuriye abarinda umukuru w'igihugu Paul Kagame. Mu byo igisirikare cy'u Rwanda RDF cyavugaga ko biri mu iperereza harimo no gushaka gutoroka gereza. Umuryango wa Colonel Tom Byabagamba wo uvuga ko abantu bawo urwo rwego rw'abafunze ari bane. Iyi nkuru turayibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu yo mu kanya Samuel Nigice.
Arakoze Geoffrey kuri iyo nkuru. Abakozi barenga 108 bihinguriro ritunganya inyama z'ingurube muri Leta ya Dakota mu bumanuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banduye umugera wa corona. Iyo hinguriro risanzwe rikoramwo abimukira benshi baturuka muri Afrika ubu ryategetswe kuba rirugaye by'agateganyo. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bakozi b'iryo hinguriro barimwo Madame Yolanda Venusto yaje muri Amerika avanywe imikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. Kuri mikro ya mugenzi wacu Eddie Gwema aratubwira igihe yatanguye gukora muri iryo hinguriro.
Twatanguye itariki 8 z'ukwa kane mu mwaka w'2009 babaga ingurube kandi bakanazidandarizaho zimwe kuko tuvuge nk'abakozi bakora benshi. Iyo bashatse nk'inyama barashobora kuzigurira ngaho nyine ku ikampani kuko basukire n'isitoya yaho kuzidandariza. Rero muri bisanzwe ni kampani ya production.
Ku munsi iyo mugiye ku kazi mwebwe nk'abakozi b'urwo ruganda rugurisha inyama z'ingurube mukora iki?
Ubuzi buratandukanye, ubuzi buhari ni bwinshi cyane ntashobora no guharura kukubera
hari ama department ashika munani rero kila department bafite ibikorwa byaho bakorera jewe aho ngorera nkorera muri floor yitwa kill rero aho hantu na hantu babaga inyama yani twebwe tuzikora muri kirimbisi aliko zimaze kurengana aho hantu dukorera twebwe izo nyama mbishe ziba zabazwe no kuvuga yuko zigiye mu yandi ma department nuko zica ahantu hitwa muri kula kugira ngo zume zize gukogwa zize guhingurwa ukundi gusha ari uko zumye bazikore neza kugira ngo zisafirishe zigende mu tundi ntara no mu bindi bihugu.
Hanyuma rero uvuze ko mwatangiye gukora aho ngaho mwaka w'2009 iyo kampani yanyu bivugwa ko ikorwamo n'abantu hafi 370,000 mu minsi mike ya rero ishize bivugwa ko hadutse indwara ya coronavirus mwabimenye ryari?
Iyo ngwara umunsi wa mbere twashoboye kumenya yuko ko habonetse abantu bagwaye iyo ngwara ari tariki 26 z'ukwa gatatu niwo munsi wa mbere hatangwa report y'umuntu akora muri iyo company afite iyo ngwara ya COVID-19.
Nyuma yaho rero biza kugenda gute ku buryo abantu hafi 700 bose baje kuyanda?
Abantu barabandanije bakora rero aho bonekeye yuko igipigiri cy'abantu batera abandura ingwara kiguma kiba cinshi ku makuru twagiye tuzaturumva kuko urabona iyo ufise nk'isimu ukashyiramo nk'umurongo wo kwakira amakuru apa nko mu karere ubamo turakurikirana kora abajya amakuru ku ntameze rero bimaze kubone kuko harabaye umugabana wo ngaho iwacu bamaze kuvugana n'abakuru b'iyo kampani ko ingwara ibaye ndase kandi mu buryo bwo gukingira abantu ari uko bomanza bagahagarika ayo n'amakuru ndasomye ntabwo ndoba ndarayumvise ku muntu cyangwa ntabwo ndoba ndaragishijwe inama yo kuvuga ati ibintu ndabizukuno n'ibintu ndagenda ndasoma mu isimu bivanye n'umurongo ndafite mu isimu gutandakira amakuru. Hanyuma bimaze kumera uko bica bibonekana yuko harabaye impari nyinshi cyane hagati ya umugabana n'abajijwe kampani kugira ngo ikampani yugarwe ariko byagiye kubonekana yuko ikampani ntishobora kugangwa bivuye ku mpamvu zivuga yuko ati ni kampani ikora ibiryo abantu barya rero hamwe boyugara abantu benshi busenzikara ku bw'inzara nubwo turoba twikingiye korona abantu nabo batopira mu maduka kubura indya rero harabaye impari nyinshi mwene uko ariko kujya ko babandanya babona impari ziguma ziba nyinshi nuko n'abantu batera biyongera mu kwandura iyo ndwara gushyika yaho uwo bapima bakayimutora bace bamusubiza muhira. Hanyuma tuvuge nk'ajya mu Maroka tuba urya muntu basanze afise ijya ndwara nuko baca baharura kuva ku iyoroka y'uwo muntu gushika amaroka atatu nabo nyine baca babarungika muhira byaga baze kuyipimisha.
Madame Venustino, ayo maroka ushaka kuvuga naho mubika ibintu byanyu iyo mugiye ku kazi cyangwa se mwitegura kwambara indi myambaro
y'imyambaro y'akazi? Naho tubika imyambaro yacu kuko hariho n'abantu bamwe bivanye n'ama department bikora mu nkaho dukorera twebwe twambara umwambaro guhera ku kirato ipantaro n'ishati. Urumva rero naho mba mvuye muhira ndambaye nshitse mu iroka mpindura zirya mpuzu zanje nkazishyira mu iroka nkaca ntora ujya mwambaro w'akazi nkabari wandambara.
Hanyuma rero icyo gihe iyo bamenyaga ko kanaka yanduye babaraga kuva ku iroka ya mbere kugera ku ya gatatu hanyuma bakabasezerera?
Urumva ujya muntu yagiye gupimwa bagasanga ko mfite iyo ndwara kuko raporo ya cyadiza abadogiteri zigenda straight no ku kazi baca barondera ujya muntu iroka yiwe ahiri hanyuma bakaca bafata bajya abantu batatu uruhande rwo hirya n'uruhande rwo hino bajya abantu bose bakaca barungika muhira kugira ngo nabo baze gupimwa.
Muri urwo ruganda uhakorana kandi n'umugabo wawe, mwebwe muri mwe hari uwanduye iyo ndwara ya coronavirus dore ko abayanduye kugeza ubu ngubu barenga 700?
Oya, gushika ubu twebwe ngaho nta ndwara yabipimisha ariko nta bimenyetso mu bantu bo dufite ngaha mu nzu yaba jewe n'umugenzi wawe cyangwa abana arabonekeje ibyo bimenyetso byo kurwara iyo ndwara kiretse jewe. Ni jewe amaze iminsi mfise umutwe ngwaye umutwe kandi uwo mutwe nawo ndawumaranye ibihe birebire cyane rero sikavuga ati iyo ya ndwara cyangwa n'iki kubera nta kindi kimenyetso ndigeze mbona mu bimenyetso bavuga yuko kerekana yuko ku muntu abayanduriye ngwara.
Hanyuma se icyo gihe wavuze ko umurwayi wa mbere yamenyekanye hafi mu hagati mu kwezi kwa gatatu, nyuma y'icyo gihe mu mpera company yafunze burundu ryari?
Ubwa mbere na mbere kuko hamaje kubizwa mpari ati bugare rero bakiye batanga amatendekezo kwamba ikampani yugagwe iminsi itatu, hanyuma baroce baraba uburyo bw'uko bazoshobora gukingira abakozi babo muri icyo gihe abantu babice muri iyo minsi itatu. Ariko naho nyine bavuze yuko ko baza kuva itariki cumi na zitatu bisigura kuwa gatandatu, kuwa mungu no kuwa mbere. Bimaze kugenda uko twagumye turonka amakuru menshi cyane avuye kuri union batumenyesha yuko ko tugiye kwicara muri iminsi itatu. Ariko hamaze gushika uwo munsi wa mbere haje amamesaji menshi, amakuru turonka yavuye kuri muri leta n'amakuru turonka kuri union batumenyesha yuko ko bagiye kugara kampani. Abana bakavuga ati ikampani igiye kugwa iyi minsi itatu, hanyuma kuwa kabiri abantu barasubira ku kazi. Ariko hashize ku wa mbere nuko batutumye message ivuga yuko abayunion yuko kampani igiye kugagwa guhera itariki cumi na zitanu, uwo munsi ari umunsi wa gatatu. Ariko ejo ku munsi wa kabiri mugomberwa kugenda ku kazi uze gukora. Yumvikane ko hariho inyama zari ndani muri kampani zagomba gukorwa kandi ziveho zose kugira ngo hasigare atanyama ziriyo. Nimba hari ikintu bazokora cy'ugusafisha murya indani, batuhakorera isuku atanyama ziriyo. Rero abantu kuwa kabiri bagera baragiye, ariko benshi ntabwo bagiye bivanye n'uko i department iyo ndakoramo uko navuze ni hotel n'abantu dukoranye twambaye impuzu zisanzwe ni shati n'ipantaro, nta mpuzu z'imbeho tuba twambaye. Lakini bamaze gushika indani bacye babwira yuko ko baza gukorera mu dini department kugira ngo bafashe bajya abantu kumara zirya nyuma benshi baciye bataha abandi baragumaho kugira ngo bafashe kugira ngo kazi karengane. Hanyuma umunsi rero wabaye burundu umunsi uvuga ikampani ku ruhande rw'uwacu twebwe ndavuga ko bugaye itariki cumi na zitanu nta muntu yasubiye mu kazi gukora. Ariko haje n'abandi bantu muyandi madipatimenti babandanije bagenda gukora, ariko simbizi kwamba ngo bahejeje ryari. Ati igihe nabonye babafungiye burundu bahabaye ryari, ariko umunsi wamenyekanye no muri leta wari uwo munsi w'itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa kane 2020.
Hanyuma icyo gihe bamaze kubategeka ko mudasubira mu kazi, ubu ngubu hari icyo babahemba cyane cyane ko atari ku mpamvu zanyu mudakora?
Ku ruhande rw'uwanjye ibyo nzi nuko bavuze ko bazoduhemba, kandi umunsi wo kuduhemba n'ejo. Rero umuntu atumenya neza ejo ku wa kane nkuko hashitse bikabonekana yuko ko baduhembye. Niba ataduhemba niho tuba tumenya rero ibaduhembye. Ariko bavuga yuko ko bazoduhemba ibintu bibiri tuzoba twiciye muhira ko bazoduhemba.
Hanyuma se hari abantu uzi baba bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari, yaba Kongo, Burundi cyangwa se u Rwanda, bashobora kuba baranduye muri urwo ruganda mwakoranaga?
Ku by'ukuri urabona ubu nta n'imishyikirano, nta muntu agendera ubundi kiretse gusa abantu gutelefona gusa bisanzwe kabisa. Umuntu umaze kumenya umwe ndamenye ejo ndabwiwe nijoro n'umugore umwe w'umukongomani baravuze nanye ko yararwaye. Hanyuma hariho n'uyundi ku munsi wa gatatu ngiye mu isoko abantu bikorera utwabo isoko y'umugabo w'umusomaliya, twahuriye n'umuntu nyine twakorana mu kazi, nawe yari umuntu w'umukenyezi yari umusudani. Nibo ndabaye mu gutora ibintu hanya ngiye gupimisha acarambaza sinzi ikintu amagije, hanyuma ngipfe ngo ndamwishyure ujyanye n'iduka aramwishyura.
Madame Venustino, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu uhaye Radio Ijwi rya Amerika, kandi tubihanganishe tubifuriza kuzasubira mu kazi vuba mukongera mukabaho mu buzima nk'ubwo mwari musanzwe mubamo. Murakoze cyane
nawe kuba mwiyumviye kutuvugisha. Murakoze cyane.
Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hani hagarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro. wabihagarariye ni Frederic Ngondikije kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo mugira ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.